ne compte pas.
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ubufaransa bwasabye u Rwanda guhagarika imfashanyo buha umutwe wa M23 no kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta y'u Rwanda yashubije Ubufaransa ko ntawurusha Ubufaransa kumenya inkomoko n'amateka y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umutwe wa FDL urwanya Leta y'u Rwanda urahakana amakuru avugwa n'ubutegetsi bwa Leta y'u Rwanda ko ariyo nyirabayazana n'umutekano muke mu karere.
Leta y'u Rwanda iteka iyo bayitegetse gukura ingabo zarwo muri kano karere no gukomeza gufasha M23 aho itagerageje kubahiriza ibyo isabwa, ahubwo ihita isimbukira mu kuvuga ko FDL ariyo nyirabayazana.
Kwirengoma umuvugizi wa FDL rikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru yacu turahera ku mugabane wa Afrika. Afrika y'Epfo yarayitahukanye ibiziga by'abasirikare babiri bayo bayiruka kurwa ku rugamba mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kapitaine Nasima Mukulu Bobe na Caporal Ivraine Tabange Semono bahitanywe n'urusasu rwo mu bwoko bwa mortier igenekerezo rya 14 uku kwezi kwa kabiri. Nta makuru araboneka ku bateye ugwo rusase ku kirindiro c'abasirikare ba Afrika y'Epfo kiri Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abategetsi ba Afrika y'Epfo bavuga ko bagikora amatohoza. Urupfu rwabo basirikare babiri rwavugishije abatari bake muri Afrika y'Epfo. Abatavuga rumwe na Leta y'ico gihugu basanga atanyungu n'imwe Afrika y'Epfo ifise mu kurungika ingabo zayo kugarukana amahoro muri Congo. Umugambwe uzi imbere mu itavuga rumwe na Leta y'Afrika y'Epfo, Alliance Democratique, uvuga ko abasirikare b'ico gihugu atabikoresho n'ubuhinga bafise byo kuja ku rugamba mu bindi bihugu. N'ubwa mbere Afrika y'Epfo iburi abasirikare muri Congo kuva yatangura kubarungika hari mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze. Muri rusangi ikaba yarungitse abasirikare 2,900. Tukiri ku mugabane wa Afrika, Amerika iriko iragerageza kumvikanisha Ethiopia na Somalia. Icegera c'umunyamabanga wa Leta ya Amerika ajejwe iby'umugabane wa Afrika Mulifi avuga ko mu rugendo yahoramwo mu ihembe rya Afrika yagondoje abategetsi ba Somalia na Ethiopia abasaba gutorera umuti amatati ahuza ivyo bihugu. Madame Modi yabonaniye n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed i Addis Abeba, mu nyuma aca yerekeza i Mogadishu muri Somalia kubonana na president w'ico gihugu Hassan Sheikh Mahmoud. Umutegetsi wa Amerika yabwiye amenyeshamakuru aha Washington DC ko Amerika yemereye izo ndongozi ubufasha bwutuma bicarana bakayaga Ethiopia na Somalia. Twibutse ko biri ku bipfa amasezerano Ethiopia iherutse kugira na Somaliland. Ayo masezerano arimo ko Somaliland iha Ethiopia umuhora ushikana mu ibahari mu ntumbero yo koroherwa mu by'ubudandaji na gisirikare. Ubukote bw'uwo muhora uzoburiha n'ibirometero bigera kuri 20 bwomara imyaka 50. Mu gusubiriza mu ndumane Somaliland, Ethiopia nayo ica iyemerera kuyo yishigikira mu mugambi wayo wo kwiyonkora kuri Somalia kikaba igihugu cigenga no kuyiha umutahe muri kompanyi y'indege yegukira Ethiopia. Somalia ifata Somaliland nk'iyayo kandi nta gihugu na kimwe ku isi kirapfa cemeje ko Somaliland ari igihugu cigenga. Kubwa Madamu Mamoli, umugambi wa Ethiopia wo kuronka uburenganzira ku ibahari nahumvikana ubwirizwa guca mu biganiro ico gihugu cogirana na Somalia. Kuvyuko Somaliland naho yokwikukira ikaba igihugu atawugihuriye na Somalia, Amerika isanga ari ikibazo kiraba abanyagihugu ba Somalia nabo muri Somaliland. Kubwa Amerika na rundi ruhande na rumwe rukwiye kwivanga mu vyiki kibazo. Ijwi rya Amerika turabandanya amakuru tubafitiye muri kano kanya. Amashirahamwe ya ONU n'amashirahamwe akorana nayo asaba Israel gukora ivyibwirijwe mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu, muri yo harimwo ayo gutabarana. Ayo mashirahamwe avuga ko ukubahiriza amategeko vyotuma imfashanyo zirimwo imiti n'indya bishobora gushikira abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza vyoroshe. Mitangazo ayo mashirahamwe yasoreye hamwe avuga ko ahangayikishijwe n'intambara ya Hamas na Israel, asaba indongozi z'isi gukinga ico yita akaga katagira izina gashobora kwaduka. Iryo tangazo rigira riti ingwara ni nyinshi, inzara irugarije abantu, amazi ntayo, inyubakwa zarasambuwe, ibitaro bisigaye bisa nk'urubuga rw'intambara, abana barenga umuriyoni babayeho mwihahamuka, abasivile muri Palestina nta ufasha bafise. Amashirahamwe yasohoye iryo tangazo harimo ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku isi PAM, irijejwe amagara y'abantu OMS, ikigega ca ONU citaho abana UNICEF, ishami mpuzamakungu CARE n'ayandi mashirahamwe. Itangazo ry'ano mashirahamwe rije umunsi umwe inyuma y'uko Amerika itoye yemeza ingingo y'akanama ka ONU kajeje umutekano isaba ko intambara hagati ya Hamas na Israel ihagarara atakirinze gusabwa. Gataho mu kiringo kiri munsi y'amezi atanu intambara ya Hamas na Israel imaze guhitana abanyapalestina bababa ibihumbi 30. Muri Amerika naho umurwi washinga amateka wa Republika bajeje gutohoza kuvyagirije vy'uko president wa Amerika Joe Biden yoba yarabeshe abanyagihugu kwijanye n'ubudandaji bwo muryango wiwe ejo kwa gatatu barumvirije mwene wabo na Biden. Aba Republikani bagiriza Joe Biden kuba yoba yarariye ibiturire no kuba yoba yarakoresheje igihagararo ciwe igihe ari vice president wa Amerika kugira ngo umuryango wiwe ukore ubudandaji bidaciye mu mategeko biciye ma societe muri Ukraine no mu Bushinwa. Ino dossier irimo kandi umuhungu wa Joe Biden. Mutoyi wa Biden James Biden yabwiye abari kubakora amatohoza kuri Biden ati haize imyaka 50 nkore vy'ubudandaji. Joe Biden ntiyigeze abigiramo uruhara, nta ruhara na rumwe abifisemo. Abademokrate basanga ayo matohoza kuri Joe Biden agamije inyungu za politiki mu gihe himirije amatora. Abasesanguzi basigura ko amahigwe yuko hari ico ayo matohoza ashika ko ari make cyane ni mu gihe uwitwa Alexander Smirnov yahoze aha amakuru ibiro vya Leta ya Amerika bijejwe amatohoza FBI mu mfunyapfunyo aheruka kwagirwa n'icaha co kuba yarabesheye umuhungu wa Joe Biden yitwa Hunter Biden. Alexander yoba yaravuze ko we na se bariye ibiturire vy'amamiliyoni 5 y'amadolari umwumwe kugira ngo societe yo muri Ukraine ikorera mu vya gaz ntikurikiranwe mu butungane. Muri inondwi abacamanza baremeje ko Alexander ubwiwe yiyemereye ko amakuru yahaye FBI yayakura mu begereye iperereza ryo mu Burusiya.
Urakoze Diane nini na hazwe mu komeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kunshuro ya mbere kuri uyu wa kabiri ubufaransa bwasabye u Rwanda guhagarika imfashanyo buha umutwe wa M23 no kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubufaransa bwavuze ko buhangayikishijwe n'intambara ibera hafi ya Sake na Goma igira ingaruka ku baturage b'abasivile, buvuga ko kuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bidakwiye kwihanganirwa. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makolo akoresheje urubuga rwe rwa X yashubije ubufaransa agira ati ntawe urusha Ubufaransa kumenya inkomoko n'amateka y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ati iyo impamvu nyamukuru ziteri intambara ziba zarabonewe igisubizo, ikibazo nticyakabayeho. Ayo n'amagambo ya Yolande Makolo, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda ku rubuga rwe rwa X. Umutwe wa FDL kurwanya leta y'u Rwanda ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo urahakana amakuru avugwa n'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ko ari yo nyirabayazana y'umutekano muke mu karere. FDL rivuga ko akwiye kubaho ibiganiro byaganisha ku mahoro arambye. Inkuru irambuye Jimmy Shukrani bakomera.
Ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu byari ku isonga mu byaganiriweho mu nama yahuje abakuru b'ibihugu by'akarere ya Addis Abeba mu cyumweru gishize. Ni gihe abakuru b'ibihugu na za leta bari mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abo bategetsi bumvikanishije impungenge bafite ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo uterwa n'imitwe y'inyeshyamba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko umutwe wa FDL rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwe udateye impungenge abanyarwanda gusa ahubwo n'akarere kose muri rusange. Bwana Kagame yahakanye bivugwa ko we n'igihugu cye batari inkunga umutwe wa M23 ahubwo yakomeje yumvikanisha ko ibibazo by'abanyekongo ari ubuyobozi bwabo bwite kuko budashobora gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiye. Uretse Perezida Paul Kagame, abayobozi batandukanye b'u Rwanda barimo na Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda basobanuye aho babona umuzi w'ikibazo cya Kongo.
Ntabwo wakwirengagiza ko hari mu mutwe umwe wifuza guhungabanya umutekano mu Rwanda. Ntabwo wakwirengagiza ko warengeje no kubyifuza urabikora. Ntabwo wakwirengagiza yuko mu mwaka ushize guhera mu kwezi kwa mbere kugira mu kwa gatandatu mu Rwanda harashwe ibisasu bigera kuri bitatu. Ntushobora kubyibagirwa. Ntabwo wakwirengagiza ko izo ngabo za FDLR zateye muri 2019 zikaze Musanze zikica abantu.
Ku ruhande rwa Congo, Perezida Antoine Felix Tshisekedi we yemeza ko intandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi yavuga ko bihera ku bufasha iki gihugu gishinjwa ko gihe inyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Kinshasa. Izo nyeshyamba kuri ubu zimaze kwigarura uduce twinshi two mu teritwari za Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Ubuyobozi bw'umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku ruhande rwawo uvuga ko ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na leta ye babashinja nta shingiro bifite. Bwana Kirengoma n'umuvugizi wa FDLR.
FDLR twongeye kwamagana twivuye inyuma ko urwitwazo rwo gukomeza kuvuga FDLR ko ariyo nyirabayazana y'ibibazo bya muri kano karere atari byo, ahubwo leta y'u Rwanda iteka iyo bayitegetse gukura ingabo zarwo muri kano karere no gukomeza gufasha M23 aho itagerageje kubahiriza ibyo isabwa, ahubwo ihita isimbukira mu kuvuga ko FDLR ariyo nyirabayazana. Mu by'ukuri tukaba tudashobora kwemeranya n'ibyo u Rwanda ruvuga.
Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragaza ko FDLR ari umutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda, dore ko abenshi mu bagize uyu mutwe ari abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko FDLR yo ivuga ko hari ikindi rwanira kitari guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Niko kiri ngo masobanura.
FDLR zagiyeho mu rwego rwo kurengera impunzi z'abanyarwanda zakomeje guhigwa bucumu kuva amakambi yasenyuka muri 1994 kugeza magingo aya. Indi nshingano ya kabiri y'ingenzi no gukora ku buryo muri kira gihugu cyacu cy'u Rwanda haba impinduka ku miyoborere, abanyarwanda bakisanzura, abanyarwanda bagakora ku buryo bihitiramo abayobozi, abanyarwanda mbese bakabaho rwose mu buryo bureshya nta vangura.
Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari bamwe mu bakuru b'ibihugu basabye ko habaho ibiganiro ku mpande zombi zihanganye bityo amahoro akagaruka mu karere k'ibiyaga bigari by'umugabane. Muri bo harimo Perezida Azali Assoumani wa Comore wari uyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uyu yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya leta zombi bagashakira umutekano urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Kongo we yakomeje gutsimbarara ku cyemezo cye cyo kutegerana ibiganiro ibyo aribyo byose n'abateza intambara mu gihugu cye. Ubuyobozi bwa FDLR bwo busaba ko Perezida Paul Kagame yakwemera kuganira nabo. Kuri bo ibyo bizaba igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu karere k'ibiyaga bigari.
Icyo rero twe twifuza n'urwo rubuga niyemere ko natwe tugomba kuvugana nawe nk'uko na opposition si rwandeze ibyifuza, asigaye twicare ku meza amwe.
Ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 bakomeje kumvikanisha ko mu gihe leta ya Kongo itaremera kuganira nabo batazashyira intwaro hasi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yafatiye ibihano abayobozi batandatu b'imitwe irwanira mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Bimwe muri ibyo bihano harimo kubuzwa gukora ingendo mu bindi bihugu no gufatira imitungo yabo. Fidel Niyongabo.
Abafatiwe ibihano n'umusirikare w'intwazangabo w'ipete ya General wo mu mugwi FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Apollinaire Hakizimana barimo kandi abasirikare babiri bakomeye bo mu mugwi ugwanya ubutegetsi muri Uganda Allied Democratic Forces barimo uwitwa Ahmad Mahmoud Hassan abandi numuvugizi w'umugwi M23 ugwanya ubutegetsi bwa Congo wiri ngoma umuyobozi w'umugwi w'abamayimayi CNPSC William Amuri hamwe n'umuyobozi w'umugwi witwaje ibigwanisho twigwaneho Michel Rukunda. Ibihano abo bantu bafatiwe byashizwe habona mu nama yihutirwa y'ugwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi aho Rwanda rwadomwe ku rutoki ko rufise uruhara mu ruhagarara ruri muri Republika ya Demokrasi ya Congo. Robert Wood ni intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU. Robert Wood agira ati
Rwanda must end its support to M23. It must also with
Rwanda rugomba guhagarika gufasha umutwa wa M23. Rugomba kuvana igisirikare cyarwo ku butaka bwa Congo, rugomba kandi gukura bidatinze misile zirasa indege zayo muri icyo gihugu. Hari amakuru yizewe yerekana ko u Rwanda rwarashe indege z'igisirikare z'umuryango wa ONU zishinzwe gucungira umutekano zikorera muri Congo zizwi ku izina rya MONUSCO.
Robert Wood yasavye kandi amakungu gufata ingingo zihutirwa zigenewe guhagarika ingwano muri Congo no kugabanya imishyamirano hagati y'ico gihugu n'u Rwanda. Ivyo bigo vyombi biragirizanya uruhara mu guhungabanya umutekano hagati yavyo. Ishirahamwe ONU ku munsi wa kabiri ryasavye miliyaridi 2 n'imiliyoni 600 y'amadolari agenewe gufasha abanyekongo miliyoni 9 bagenamiwe kurusha abandi muri uyu mwaka. Muri rusangi hari abantu miliyoni 25 bakeneye imfashanyo muri Congo.
Urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu nkambi impunzi ya Kakuma muri Kenya hakomeje kuvugwa ubushyamirane hagati y'impunzi zikomoka mu karere k'ibiyaga bigari n'izahunze ziturutse muri Sudani y'Epfo. Ubwo bushyamirane uyu munsi bwaviriyemo impunzi z'abanyekongo eshatu gutakaza ubuzima. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na John Habimana umunyarwanda wahungiye aho muri iyo nkambi amubaza uko ibintu byifashe.
Inambara dusanzwe twirwana kuko nkatwe tumazemo umwaka n'amezi ntituya dutuzwa ntibaduhaye ibyangombwa byose byerekana ko turi mu nzi ariko gutuzwa byaranze iki gihugu nayo kiri nk'ikitwahise uburenganzira bw'impunzi na gakeya. Aba Sudani cyane cyane babita abanwere abo babadinka ntabwo bagira inambara cyane ariko abitwa abanwere bobo ntabwo bakeneyemo hano umuntu w'umugararara.
Impamvu bavuga batabakeneye ni izihe?
Impamvu batanga ikomeye urabona aha hantu yiturikana hari agace kanini cyane karimo nikakuma turimo bo bavuga ko hahoze ari iwabo bo baranahahungiye baratuzwa bitandukanye n'abagararake bo bubakirwa amazu y'amabuye bakabubakira mbese babubakira ibintu byose bigezweho bakabo rero bakabona ko twegwe kuba tuwahungiye dushobora kuzabarusha ubwinshi tukagira imbaraga kandi ndango bo bafite ikigenderwa cyabo bishakira niyo mpamvu badakeneyemo umugarara kamuzino nkambi.
Hanyuma se umuntu yakwibaza ni gute umuntu atandukira cyangwa se agafata icyemezo cyo gutera undi ntacyo bapfuye?
Aba bantu icyambere ugomba kumanza ukamenya ni inyeshyamba bo ururimi bazi ni rumwe gusa rw'iwabo. Ikindi bobo uko bameze na kintu kimwe bagombye kuba bapfa natwe ariko nk'avuga ko twabasanze wabo inambara zizamukira ku tuntu dutoya kuko bo basanzwe badufiteho umujinya bagahita bica bagakuraho urabona bo bafite imbunda hano ni mu ishyamba ntabwo bagwaye so neza ko ni mu ishyamba ni abantu batere n'ikiremwa muntu bagiye kugerageza ahantu hadashoboka bareko cyazahashobora ni ishyamba riri cyane izuba n'iki ntabwo ari ahantu ho kubera n'ikiremwa muntu rero bobo n'ikintu kigendanye n'amazi ya hano amazi ahaba amazi azanwa n'imodoka ikamena mu matanka abantu bakavoma ubwo rero iyo mu Sudani nawe natonda ntagajya ashyira ku murongo nk'abandi rimwe na rimwe rogasanga twebwe nitubonye amazi tutabona amazi rimwe na rimwe bo bagashaka nayo twavumye twashize mu nzukubera kagasuzugo no kwimvishamo ko bagomba kudusubuka bashaka ko bibona nk'abari wabo nayo bavumye mu nzuka babaza bakayakuramo aho rero niho hagenda hazi intambara zato nato wafata nk'umwana bamubuza kukononera gutya iwabo bagahita bavayo ukabona bisibazi nk'aho urashobushene abantu benshi cyane bagapfa
ahara bamaze gupfa kuva ubwo bushyamirane hagati yanyu nabo butangiye
bushyamirane kuva butangiye bahara abantu batewe ibyuma benshi cyane bagaragaye hari n'abatagaragaye n'ubwo bahari undi bamaze gutera icyuma none aha ngaha w'umudamu w'umukongomani abagaragaye bamaze gupfa umugabo umwe w'umukongomani we imwe bamaze gutangaza ko amaze gupfa atiriwe bita Clean Seven ku bitaro bihari bita Maria Mungu uwo wamaze gupfa abandi bose bakomeretse hano dufite ibikomere byinshi cyane icyo bagerageza gukora cyo koze mumaze gukomereka mbirasi zigatwara kwa muganga mukagenda bagapfuka bakaba gira musubira muri subscription nayo ndimurikize kuburyo mu minsi ishize badukoresheje inama abakozi ba UN tuza kuba kubereka umuntu twiboneye afite imbunda directed dure nguyu nawe yiciye muri iyo nama baratureba baraseka nani wamukozeho uwo niwe waje kuzana kavuyo nimugoro washaka gukubita umuntu ngo wamuvugiye mu nama ashatse kumukubita abantu bavuga turamukubitira ikintu niyo mbunda yawe niba hari umuntu utarayibonye intambara yavuye aho ngaho cyokoza numvishe nawe yakubiswemo ubwo akubiswemo abene babahita bahurura bahita bazinga y'inkambi bahita batamagura abantu batanabaje kwimu byatangiye
numvise ko mwari mwahunze muhungira ku cicaro cya polisi polisi cyangwa se inzego za leta zo zivuga iki kuri ibyo bibazo murimo aho ngaho mu nkambi ya Kakuma
ngewe nko ku ruhande rwanje nubwo nanavugira abandi ariko ndabona polisi yaha ngaha Kenya na kibazo ya lifte gikomeye ikibazo kiri muri UN imikorere ya UN ya hano Kenya n'ubuyobozi bwa Kenya niho hari ikibazo kuko polisi yumva bageze aho bahungiye barabakaribisha ati muze mu minota mike ya UN kabira hageze ati tubashaka hano basubire muri reception
kuri mwebwe murabona amaherezo arayahe
amaherezo sinzi nkamwe wenda mushobora kuba mufite ikintu mwadufasha mukadutabariza isi ikabyumva ikabyumva kuko abenshi tumaze kubona ko iki gihugu twahungiyemo ntabwo cyari cyo guhungirwamo cyane cyane nkanjye nk'umunyarwanda akarengane mfite aha ngaha gasumba ko nari mfite mu Rwanda nsanga mbaye ndi mu Rwanda ubu mfite amahoro gusumba ayo mfite aha narahunze
urakoze cyane turagushimiye kubw'akanyu ha ijwi ry'Amerika
sawa sawa namwe murakoze kandi Imana ibahe umugisha
mukomeje kumva radio yijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda inkambi y'impunzi yanduta icumbikiye impunzi z'abarundi barenga 100,000 muri Tanzania izafungwa mu kwezi kwa 10 uyu mwaka byemejwe n'urwego rushinzwe gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
biri muri raporo y'ibanga ijwi ry'Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi bishyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye n'impunzi zarabibwiwe ubuzivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera makambi yabo agiye kugagwa uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi zirinduta ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania
tugomba kwirukanwa ku mugaragaro Tanzania n'ibintu biteye ubwoba inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazoba ngaha bagataha Burundi bagashika bicwa dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo
mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaje indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo
amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe amavuriro n'amasengero
iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu gwinya butatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka Prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na wenyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare kw'impunzi z'abarundi neza abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo Prezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam kumugwa mukuru wa Tanzania
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
atejewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano nibyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe
tutaona nini cha kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu ni kunshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'1972.
Barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakirikare marasa taraseseka.
Urunene rw'abaharaniye agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CBDH Vicar ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara ubwo runani kuri mikoro y'ijwi rya Amerika yaburiye HCR.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyo abahoze arabasirikare, harahungiyo abagiye mu myerekano kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano ya Geneve mu 1951 aravuga neza ko atagihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwe mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana.
Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu cha Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe yerekana ko abarundi hafi 260,000 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Clavin inkuru kubwijwe rya Amerika.
Anu dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteza matwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: inshuti y'umwezi iyo hakeye yitura nyirabukwe. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abarundi tuli ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose
gusa nibyo byayiranze nibiri mbere nkanyeka twitere ko izorushiriza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.